Abasirikare babiri bakuru mu ngabo z'u Rwanda bongeye kwitaba sentare ya gisirikare kuburanishwa ivyaha baregwa birimwo gutyoza canke gusebya leta. Colonel Tom Byabagamba na Brigadier General Frank Rusagara baregwa gukwiragiza ibihuha bigomesha abanyagihugu, kwankisha leta abanyagihugu no gutunga ibigwanisho bigamije gukora ibikorwa bibi. Colonel Byabagamba yahoze akuriye urwego rw'abasirikare bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu Paul Kagame, nawe Brigadier General Rusagara akaba yakoze imirimo myinshi irimwo kuyobora ishuri rikuru rya gisirikare ikigari nkuru tuyibaze kwidansenge yumva
ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ibyaha bukurikiranye ho Colonel Tom Byabagamba, Brigadier General Frank Rusagara na Sergeant François Kabayiza bitabagwiririye. Basobanuye ko mu kwezi kwa 2023 igihe yari ashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza, Rusagara yahamagaye kandi ngo agahura n'abasirikare bakomeye abari mu ngabo n'abasezerewe agamije kubacengezamo icyo ubushinjacyaha bwise amagambo asebya leta na propaganda y'umwanzi. Mu magambo y'icyongereza ngo Rusagara yavuze ko Rwanda is a police state and a banana republic. Ugenekereje mu Kinyarwanda, u Rwanda ni leta ihoza ijisho ry'ubunetsi ku baturage kandi iyobowe kinyeshyamba. Rusagara kandi ngo yatangaje ko Perezida Paul Kagame ari umunyagitugu ubeshya abanyarwanda n'abanyamahanga kandi ko agiye kurangira. Rusagara naregwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikare kunenga ikigega cyiswe Agaciro Development Fund, avuga ko ari ikigamije gufatira imishahara y'abanyarwanda. Avuga ko leta y'u Rwanda idakunzwe. Aregwa kuba yari afite imbunda ebyiri zo mu bwoko bwa pistoli zitemewe n'amategeko zakorewe muri Afurika y'Epfo na Isiraheli. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rusagara yatawe muri yombi bumaze kumenya neza ko afite umugambi wo gukorana n'umwanzi. Uruhande rw'ubushinjacyaha kandi bwavuze ko Byabagamba yahishe izo mbunda azi neza ko zari zigamije guhungabanya umutekano w'igihugu. Buvuga ko Byabagamba yatangaje ko ngo nta bwisanzure buri mu Rwanda kandi ko mu magambo ubushinjacyaha bwakoresheje mu rukiko nta gitera intambara kurusha akarengane no kutisanzura muri politiki. Byabagamba kandi ngo yanavuze ko FDLR itigeze kandi itazanaba umutwe uteye ubwoba u Rwanda. Yiregura, Rusagara yavuze ko amagambo yakoreshejwe n'ubushinjacyaha ataraye. Yabwira urukiko ko imbunda yazihawe nk'impano igihe yajyaga mu rugendo rw'akazi muri Afurika y'Epfo kandi ko nk'umusirikare mukuru mu ngabo yumvaga kwitunga nta cyaha kirimo. Byabagamba yasobanuye ko izi mbunda yazimaranye iminsi igera kuri 3 cyangwa 4 akaziha ubuyobozi. Yavuze ko amagambo yitirirwa n'ubushinjacyaha ataraye. Sergeant Kabayiza François na uregwa yabwiye urukiko ko yakoreye iyicarubozo agakubitwa bikomeye n'abasirikare aho afungiye bakoresheje imbunda, inshyi n'amakofi. Yavuze ko atemerewe kwivuza kandi ko atemererwa gusurwa nabo mu muryango we. Urukiko rwatangaje ko ruzafata umwanzuro ku ifunga cyangwa ifungurwa ry'agateganyo ku baregwa ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa 9. Prudence Ndyumva, BBC Gahuza Miryango, i Kigali.